ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndiye kwasuhuza mbi kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan n'abamwunganira amategeko bari mu rukiko barasaba kuburanishwa n'inteko y'abacamanza batatu aho kuburanishwa n'umucamanza umwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira abanyagihugu gufatana urunana bakubaka Burundi.
Abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo, ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo. Umurundi mugabo ni wakirimwo kuko abarundi twese dushyize hamwe
Imbere. President Ndayishimiye mu ijambo yavuze kuri uyu wa mbere Uburundi buhimbaza ku nshuro ya 33 amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi muri Senegal. Inteko nshinga amategeko yatoye itegeko ryongerera igihe cy'amezi 10. President warucyuye igihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itegeko nshinga ryahonyanzwe. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Yele kumakuru wafu kwa jamii ndo kuisi ndo kwenye na yeye ni mukafunzi.
Amakuru tu yahere muri Sudan. Impfu zituruka ku mirire mibi mu bana bakuwe mu byabo n'urugomo mu karere k'amajyaruguru ya Darfur zigeze ku rwego rw'ubutabazi ikiremwamuntu. Ibi birerekanwa n'ubushakashatsi bw'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF. Kuva intambara itangiye hagati y'ingabo za Sudani n'abitwara gisirikare ba RSF mu kwezi kwa kane muri 2023, abantu bagera mu 300,000 baba mu nkambi ya Zamzamu hafi y'umurwa mukuru w'akarere ka Darfur ya ruguru bari mu bwigunge nta mfashanyo bageraho cyangwa ibikorwa by'ubuvuzi. Mu itangazo ry'ukuri wa mbere, MSF yavuze ko igereranije hari abana babarirwa muri 13 bapfa buri munsi hashingiwe ku isesengurwa ryakozwe mu kwezi kwa mbere ku bijyanye n'imirire n'imfu. Ibibazo bituruka ku mirire mibi bishobora kuvurwa igihe babasha kugera ku bigo byita ku buzima, ariko bitewe n'uko nta buryo buhari abenshi baraho batagira kivurira mu gihe bagenda barushaho kumererwa nabi. Mu ngo 400 zakozwe ubushakashatsi, MSF yasanze hari impfu zibarirwa muri 2.5 ku bantu 10,000 ku munsi mu nkambi. Uyu mubare ukubye 2 ushingirwaho mu gutabariza ikiremwa muntu. Porogaramu zarwanyaga imirire mibi mu majyaruguru ya Darfur ntizikibaho, kandi MSF ubu niyo yonyine rukumbi mu miryango migari mpuzamahanga ifasha irimo kuvura abana ku buntu mu mpande zose za leta 5 za Darfur muri Sudani. Abantu bagera muri 40 biganjemo abasivili biciwe mu bushyamiranire mu karere kamaranirwa ku mupaka wa Sudani na Sudani y'Epfo mu mpera z'iki cyumweru. Minisitiri ufite itumanaho mu nshingano ze muri iyi ntara Boris Koch yavuze ko mu gitero cyabaye ku itariki ya 2 n'iya 3 zo kwezi kwa 2 amaduka menshi yatwitswe, amazu arasahurwa, kandi abasivili 19 baricwa, abandi 18 barakomereka. Yongeyeho ko abandi bantu 18 nabo baje kwicwa mu gitero cyo ku cyumweru, kandi ko abana 3 bari muri abo bapfuye. Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF wavuze ko abakozi babo 2 bishwe. Abasirikare ba ONU bari mu ntara ya Abyei by'agateganyo mu mutwe uzwi ku izina rya UNISFA nabo bagabweho igitero mu rugomo ruheruka. Ubu bakajije irondo ku butaka no mu kirere kugira ngo bavuze urugomo gufata intera. UNISFA yavuze ko abantu barenga 200,000 ubu bahungiye ku kigo cy'ingabo z'amahoro biturutse ku mirwano yo mu kwezi kwa mbere n'iyo mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Abyei ni akarere gakize kuri peteroli gahuriye ku buyobozi bwa Sudani y'Epfo na Sudani aho buri gihugu cyiyitirira. Muri Nigeria kuri uyu wa mbere 12 bo mu mutwe w'abarwanyi bahanganye n'abajihadiste biciwe mu bushyamirane n'uduco tw'abanyarugomo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Aya majyaruguru y'uburengerazuba no muri Nigeria rwagati hibasiwe n'uduco tw'abanyarugomo tuzwi duhora twica abaturage mu midugudu tunashimuta abantu hasabwe ingurane. Nubwo babikora mu nyungu z'amafaranga, hari impungenge mu bayobozi n'abasesengura ibintu ku bijyanye n'umubano barushaho kugirana n'abajihadiste bamaze imyaka 14 bagaba ibitero mu majyaruguru y'uburasirazuba. Abagize umutwe w'abarwanyi bavuze ko bari bongeye koherezwa gufasha kurwanya abanyarugomo hafi y'umupaka wa Nigeria na Nigeri mu majyaruguru y'uburengerazuba. Bari bavuye kurwana n'abajihadiste bavuga ko bishe abanyarugomo batari bake bazwi mu karere nk'amabandi hari mu mirwano ikaze yabaye ku cyumweru muri leta ya Sokoto. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ntibyabashije gucukumbura ukuri kw'imibare y'abapfuye yatangajwe. Cyakora umwe mu barwanyi bari muri ubwo bushyamirane yavuze ko bishe amabandi arenga 50 ariko ko ku bw'amahirwe make nabo batakaje abagabo 12. Abanyetiyopiya batandatu bari mu bantu barindwi bahitanywe n'igitero mu mujyi wo mu majyepfo ya Somalia. Abayobozi mu mujyi wa Beledahawu wo mu majyepfo ya Somalia bavuze ko abanyetiyopiya batandatu bari mu bantu barindwi baguye mu gitero cyo mu ijoro ryo kuwa mbere, bikekwa ko ari cy'abarwanyi ba Al-Shabab. Komiseri w'intara Abdirashid Abdi Arog yabwiye serivisi y'Isomalia ijwi ry'Amerika ko abagabo bafite imbunda bateye urupangu bica abagore batanu n'abagabo babiri. Arog yagize ati: "Mu ijoro ry'ejo hafi mu masaha 9 za mu gitondo twumvise urusaku rw'imbunda. Byabaye mu gihe abashinzwe umutekano barimo gusimburana ku irondo nibwo abicanyi babaciye muri humye." Yakomeje agira ati: "Ingabo zaratabaye kandi ubwo bahageraga babonye abasivili, abagabo, abagore n'abana bamwe bishwe n'abandi bakomeretse. Abanyetiyopiya batandatu bahasize ubuzima nabo mu bwoko Oromo, abandi barindwi n'abanyasomalia kazi." Uyu muyobozi yavuze ko abandi banyetiyopiya batandatu bakomerekeye muri iki gitero. Aroge yavuze ko umunyasomalia kazi wishwe yari umuturanyi wumvise urusaku rw'amasasu atunga itoroshi abagabye igitero. Yakomeje avuga ko ingabo zishinzwe umutekano zafashije zihamagara serivisi y'imbangukiragutabara kandi zijyana bakomeretse ku bigo nderabuzima. Yakomeje avuga ko bamwe mu bakomeretse bajyanywe i Madera muri Kenya kuvurirwayo. Abategetsi bakeka ko abarwanyi ba Al-Shabab aribo bari nyuma y'icyo gitero. Al-Shabab ntacyo yari yasubiza ku bisabwe kugira ikivuga kuri icyo gitero.
Urakoze eje ni mu kankunsi mukomeze kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
anzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabiyobwiraga mu ngingo nkuru, mu Rwanda umunyamakuru Jedone Nyosenga uzwi nka Cyuma Hassan n'abamwunganira mu mategeko barasaba kuburanishwa n'inteko y'abacamanza batatu aho kuburanishwa n'umucamanza umwe. Abamwunganira mu mategeko barasobanura ko bakeneye ko aburana yisanzuye mu mugambi wo kubona ubutabera buboneye. Ni ku ngingo yo gusubirishamo urubanza rwo ku mpamvu z'akarengane araburanira mu rukiko rw'ubujurire ndive ruri i Kigali mu Rwanda mu mwaka wa 2021. Urwo rukiko rwamukatiye gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Umucamanza agiye gusuzuma ubusabe bw'uyu munyamakuru ariko akavuga ko babutanze igihe cyararenje. Cyuma Hassan wamenyekanye cyane ku miyoboro wa YouTube Ishema TV ahakana ibyaha vuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Mu Burundi igihugu cyahimbaje kuri uyu wa mbere ku 3/3 amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yamagariye abarundi gufatana urunana bakubaka Uburundi. Inkuru ya Desire Hatumimana.
Kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru byabereye. Hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine zigize intara nshyashya ya Gitega arizo Mwaro, Murambya, Karusi na Gitega. Ibyo birori byitabwe n'abantu isinzi harimo icyegera cy'umukuru w'igihugu wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya, abashinga amateka bavuka muri iyo ntara, abashikiranganji n'abandi banyacyubahiro benshi. Muri abo banyacyubahiro twavuga Baburamatari 4 barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara nshyashya ya Gitega. Imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushyikiriza ijambo abanyagihugu bari bitabwe ibyo birori, yabanje gushyira urugori rw'amashuri ku cyibutso cy'ubumwe bw'abarundi kiri muri katiya Musinzira aho mu gisagara cya Gitega. Umuhango wakozwe kandi n'abanyacyubahiro baritabye ibyo birori. Mu ijambo ryashyikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko u Burundi bwagiye buraca muri byinshi ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamo amahoro.
Nyaja wanu wa chekiranya, ubumwe burahari. Burahari kuko, turafise, igihugu, kweze, kwemera paritongo jaji. Nikimenya amenya, abarundi twaratahuye ko ubu turi abarundi. Ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo, ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo. Umurundi mugabo ni wakirimwo, kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere. Nico gituma mu kivugo cy'uno munsi twavuze tuti ubu rero twubake cya gihugu tugize urunani atawusigaye inyuma.
Umugambwe senene utavuga rumwe na leta ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe. Leopold Ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega amenyesha ko afatiye kuri politiki mu Burundi hakiri ivangura rikomeye.
Dufatiye ko ku butegetsi ivyo umuntu ahabwa n'amategeko tutabironka kumwe, ni ukuvuga ubumwe tubwumvise ntitububona kumwe, kuko dufatiye nko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kubwira ko byose haje nk'umunye politike. Ndabona yuko umugambwe senere wakumirwe cyane, haba mu nzego z'igihugu, haba mu nzego zifata ingingo, tubona yuko ubumwe atabuhari.
Umugambwe Sahwanya Frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu Burundi hari ubumwe, mu gihe amasezerano ya Arusha yari inkingi y'ubwo bumwe yasenyutse. Bishikirizwa na Manirakiza Daniel ahasaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa.
Abegwa n'ibya politiki by'u Burundi no kuvuga bene Burundi ababanye politiki bari mu migambwe, baba abo bita ba gitere politiki, baba bari ngaha mu Burundi, baba n'abari hanze y'igihugu, kuko nabone n'abarundi. Maze rero abanye politiki tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'umwe bw'abarundi yageragira ingorane hehe, mbega hokugwa iki kugira amasezerano asimbatazwe.
Abarundi bahunze igihugu cyabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka wa 2015 bo bamenyesha ko guhimbazwa umunsi atasiguro bigifise mu gihugu kirangwa mu impunzi.
Kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro yavuye nyine yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari. Ubumwe tuvuga ku majambo gusa, ubumwe abarundi bavuga ku majambo gusa, ubumwe butari mu bikorwa, ubumwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe imisi yose. Nka twe tubereye mu buhungiro umunsi mukuru tutubwiye ntitutubari, reka n'abari mu Burundi buhimbaza ndazi yuko nabo nyine ni ukugenda mu ibaraho gusa bakagiye konje, ariko ubumwe nta umwe buhari.
Kubwanje nibaza yuko ntugaruka wa mutima w'umwe yiyumvire icyumviro cya mbere cyo kugira ubumwe bw'abarundi, abantu bagafatwa kimwe bakamera imbere y'amategeko, abo banjye bangura n'ahandi hoho bizoguma biri mu madarapo, bizoguma biri mu madefile muri ya majambo ategurwa itariki zitanu zo kwa kabiri, ariko by'ukuri mu mitima y'abarundi, mu mitima y'abategetsi, mu bagize leta atabumwe buhari.
Mu gusozera ijambo ryiwe, Perezida Ndayishimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose.
Nta kindi gihugu kizokubera cyiza atari iwawe, kuko bakavuga ngo aka muntu kamariya gwe. Nico gituma kizehe kaziririzwa gucafuza igihugu cyawe. Gihezagire niwagihezagira n'Imana nayo izoheza ihezagire. Igihugu cyacu turashaka kukigira paradizo ngaha ku isi turi kumwe twese.
Amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi 89 n'ijana na 21 % itariki 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 91 acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 1:2 byo kugenekezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 991. Ayo masezerano yatewe nyuma y'ibiganiro byabereye mu gihugu cyose bigamije kuraba igituma mu Burundi hamwe indyane zifatiye ku moko z'urutavana ko intandaro bwari ubwicanyi bufatiye ku bwoko, aho abatutsi bo mu makomine ya Maranga, intara ya Ngozi na Ntega, intara ya Kirundo bagandagugwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 inyuma y'umwaka umwe gusa Peter Buyoya afashe ubutegetsi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Senegal inteko nshinga amategeko yatoye itegeko ryongerera igihe cy'amezi 10 president warutuye igihe abadepute ijana na batanu batuye yego umwe atora oya abadepute bamashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ntibatoye bamaganye itora barabasohora abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itegeko nshinga ryahonyanzwe president Macky Sall yafashe ingingo guhagarika amatora yarateganijwe mu mpera z'uku kwezi yasobanuye ko yayifashe kubera ko bamwe mu batakizwe ku rutonde rw'abiyamamaza batabyishimiye navuganye na Placide Muhigana umusheshenguzi mu bya politiki aba muri Senegal
habaye imyigaragambyo kwigaragambyaga bakungana n'abasirikare ku buryo hari abantu bafunzwe batwita amapine ariko uyu munsi navuganye n'abantu hirya no hino mu gihugu nta kintu cyabaye usibye ko amaduka arafunze amabanki amashuri yafunze kare bigiye nk'uko abantu bavuga igihugu kiri Paris babujije amapikipiki kugenda kuko abigaragambya benshi ni abantu bato bagendera kuri aya mapikipiki mobile internet bayifunze kugira ngo babuze abantu kwiza impuha kukwirakwiza amakuru ateye ubwoba ibintu nk'ibyo.
Kuri uyu wa kabiri nibwo inteko nshingamategeko ya Senegal igomba guhura kugira ngo yumve icyifuzo cy'umukuru w'igihugu ndetse n'ishyaka PDS ritavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ayo matora yigizweho mu gihe cy'amezi atandatu. Icyo cyifuzo cyo cyakiriwe gute n'abaturage ba Senegal?
Inteko yiganjemo abantu b'ishyaka riri ku butegetsi wakongeraho nabo ba PDS bari muri opozisiyo urumva ko igicumezo inteko izacyemera ariko abaturage amashyaka yandi atavuga rumwe na leta urumva ko ntago babishaka ntabwo babyemera.
Igihugu cya Senegal cyafatwaga nk'urugero rwa demokarasi muri Afurika, ni iki cyatumye perezida Macky Sall afatira iyo ngingo?
Urumva we aravuga ko adashaka ko igihugu gihura n'ibibazo kubera ko nyine hari abashaka kwiyamamariza perezida benshi bigijweyo baravuga ko ashaka kwirinda akajagari umutekano muke mu gihugu yifuza ko abantu babanza bakajya inama bakakemura icyo kibazo ariko abandi bo bavuga ko mu by'ukuri ashaka kuguma ku butegetsi cyangwa se ko atinya ko umukandida yatanze yazatsindwa nuko baravuga ko yabonye ko ishyaka rye rishobora gutsindwa akaba ariyo mpamvu ashaka kwigiza aya matora akabanza akayitegura neza. Urabona ko impamvu we yatanze ntabwo ari abandi bantu babona ko afite ubwoba ko iya ubu tujya muri kampanye kuko ni 2025 umukandida we Amaduba yari gutsindwa akaba yarashatse kugirinda avuga ati reka nyongeze amezi atandatu mbanze ntegure neza nitegure neza n'ishyaka ryitegure neza nshake n'undi mukandida ariko yo gutsindwa ayo matora.
Ariko hari n'ikibazo kindi abanyamategeko bagenda bagaragaza kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubahiriza itegeko nshinga. Icyemezo cya perezida Macky Sall baravuga yuko kinyuranye gihabanye n'itegeko nshinga rya Senegal kwa nabwo bwa mbere bibaye kuva mwaka w'1963. Mwebwe musanga kunyuranya n'itegeko nshinga bizagirizwa ingaruka ku mitegekere no kuri politiki nyirizina ya Senegal?
Yego, ishinga amategeko niyo izagira n'izaruca kandi bazatekereza byose kuba binyuranye n'amategeko ubwo rero tuzabimenya neza.
Placide Muhigana umusheshenguzi mu bya politiki utuye muri Senegal, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Okay.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusinyire mu Burundi abakorera mu bibanza byo kwidagaduriramo mu ntengero z'ikiyaga Tanganyika baravuga ko bakora bahomba kubera inyuzure y'urudaca barasaba leta kubagoboka inkuru ijwi ry'America yabategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
abo bakorera muri byo bibanza byo kwidagaduriramo ku ntengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere uko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi
cyangwa nk'abakiyirumva n'amafaranga nk'abakaraboneka henshi rero haca abantu igabanywa ry'abakozi bibaye nuko ahantu nabonye nta amafaranga bakabarinjiza nk'uko byari bikenewe agahombo ni kanini cyane
ingaruka mbi zishika nuko atagenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza tukashyiramo ingenzi zitugendera mu cyubahiro cyabyo iyo rero bishyitse ingenzi ziboneke nuko ata amafaranga yinjira
bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga Tanganyika aronke isaganirizo
leta yoravye ukuntu nayo nyine zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoboza kumbure hari icyo bariko barahakura kubera ubona twebwe nta amafaranga bariko arinjira
Ishirahamwe Oricom gishinzwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu Jandu Uwimana avuga iryo shirahamwe agasaba ko washingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe
dusabye rero kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ibyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare bafata ingingo hakiri kare
abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika azoduga cyane gusumba mu myaka iheze Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga
urumva uvuye kuri Rusizi nini iya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka ababwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri nicyo bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyine tugeza gufasha tugeza guhunga kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri
ababa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane
urakoze Thierry Vendayishimiye umuririmbyi w'umunyamerika kazi Taylor Alison Swift yatsindiye igihembo cyiswe Grammy Award gihabwa abahanzi baciye agahigo muri muzika mugezi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na MM mu Burundi ukurikirana umuziki aba muri leta zunze ubumwe z'Amerika
ndi kumwe na Eme mugabo nihera azwi ku izina rya MM umuririmbyi w'umurundi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba naririmba mu Burundi muri Tanzania n'ahandi mu karere k'ibiyaga binini kuri uru rubanza rwarari rubaye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika amahiganwa y'abaririmbyi ku rwego rwo hejuru hano muri Amerika no ku rwego rw'amahanga muri ayo mahiganwa rero umwigeme w'imyaka 22 aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo azwi ku izina rya Tyler akaba yatsindiye kamwe mu dushimwe dukomeye cyane turi mu mugwi mushasha w'ayo mahiganwa wiswe Best African Music Performance nyuma yaho abantu benshi ku rwego rw'isi bagiye batangura kubona yuko umuziki nyafrika ari umuziki ukunzwe cyane rero turi kumwe na MM umwe mu rwaruka rwone muri leta zunze ubumwe za Amerika rw'abarundi Eme mwabonye bimeze gute uri umuririmbyi wabonye byari bimeze gute muri rusange
Namena kwa mbanzi ndabaramutse Oriana makuru yanyu.
Amakuru cyane MM.
Twagwakiriye neza kubera mwisanzwe abona yuko hamaze kujamo imigwi cyangwa abaririmbyi representing Africa bikaba bisigurise yuko muziki w'Inyafrika uri kuratera imbere ku rundi rwego ruri recognizable ku isi yose.
Urundi rwego ruboneka cyane ku rwego rw'isi. None bamwe mu baririmbyi bari bahari muri ayo mahiganwa yo muri Amerika bari nk'abandi wabonyemwo washimye cyane, hanyuma turavuga cyane cyane ku mwigeme yatsindiye ayo mahiganwa ya Best African Music Performance, abari bahari washimye kubona bari nk'abandi.
Nka Burna Boy mu bari nominated, kandi akaba yari umuririmbyi wa mbere umu Afrobeat amaze kuririmba kuri Grammys. Ni kintu nyene kishimishije mu kwandi aririmbyi nkanje turi inyuma, tuvuga ati you know, reka tukore ku buryo natwe tuzoseruka hariya tuka representing. Hama n'abandi bose bagize andi ma nomination b'abaririmbyi, baba ba Tanzania, ba Nigeria cyangwa ibindi bihugu byose byo muri Afurika, ni ibintu binezereje cyane.
Muri uwo mugusa ko turavuga Tyler, muba muzi Tyler yaririmbye indirimbo yakunzwe cyane rwose ku rwego rw'isi, indirimbo yiswe Water, akaba yaratsindiye iyo uwo mugwi mushasha muri ayo mahiganwa. Mwakiriye gute intsinzi ya Tyler?
Yari bishimishije kabisa, kubera ijya ndirimbo yiwe ni indirimbo imaze gushika kure cyane, abantu benshi barayikunda kuri TikTok niyo wumviriza ko. Kandi turetse n'icyo, urabona yuko n'amamuvima mwamwe bahora bakina bashiramo amadensi yo muri South Africa, byaranezereze cyane, kubera n'ubusanzwe kuri programme zanje, gahunda zanje z'umwaka no kugerageza gukorana na n'abaririmbyi muri South Africa, hakaba harimo bamwe tumaze kubicamo. So kuba yaratsinze Grammy ari mu South Africa bica byerekana yuko hariho chance nini yo gushika kure mu gihe uciye muri intuza muri muri South Africa, kubera ndazi yuko asanzwe hariyo n'ama ama label menshi n'ama company menshi akora mu by'umuziki.
Ego mu bintu byinshi cyane bitangaje byabaye mu mahiganwa mahiganwa k'umunsi wa Mungu, harimo nuko gutsinda kwa Tyler abantu benshi batari biteze kumbure kubera yari mu mahiganwa ari kumwe n'abantu bazwi cyane nka ba Burna Boy, nkuko babivuze.
Ego
Burna Boy yagiye mu migwi ishika ine ntiyatsindira n'umugwi n'umwe na gato. Ivyo nyimwe mwavyakiriye gute, bisigurike
ku bwanje? Naho batatsinze na naranezerewe, kubera baramenyekanye kandi baramenyekanishije umuziki nyafrika. So ikikenewe gusa je nubona nuko hakenewe abantu nyene ayo makomiti akora ibintu nyene by'umuziki bari ku ruhande rw'abanyafrika, kugira batange icyiyumviro cyane bashobore gufasha mu gisata cya African music. Kubera igihe usanga nk'ababikoramo baba bazi indirimbo imwe gusa y'umuntu runaka, cyane baba barabahayarije ati uku n'uku n'uku. So niba zahagiyemo aba representing Africa fully, niba zabyofasha. Mugabe uko byagenze kose byari binezereje, kubera urabona yuko hari intambwe irikiraza.
Tuturabiye nko ku ndirimbo Last Last ya Burna Boy, benshi bari biteze yuko nayo nyine ishobora gutsindira ikintu. Ni igiki wibaza hagati y'indirimbo ya Tyler ya Waters na Last Last, coba cyatumye Tyler atsinda Burna Boy ntatsindire indirimbo ya Last Last izwi cyane rwose kandi ikunzwe?
Last Last ni indirimbo nini cyane, mugabo ndibaza yuko kubera Last Last burya mu bisanzwe yakopiye ya samplinze indirimbo indi ya kera. Mugabo uravye Water ni originality, kandi ivyo birimo mu vyo baraba mu ma category ya Grammys, baraba performance, karaba originality indirimbo, akaraba na impact indirimbo yakoze. So ndibaza ico coba kirimo mu vyamuhaye amanota make ya muri iyo category, but cyo no kwibaza yuko icyo cyamuhaye amanota ari munsi ya Water. Ngabo either way yarakize performance, abo wa mbere umunyafurika guperforminga nkuko nabivuze. And then yabaye nominate inshuro nyinshi, ibyo byose byaramuhaye credibility yo kubandanya agera kure,
kubandanya yemegwa. Urakoze cyane MM, umuririmbyi w'umurundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi. Turagushimiye cyane ku kanyu haye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabashimiye byatuye tuyage kuri award ya live.
Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye ko mwaduteze amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'urindi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ururiye nyakabyeyi ntirukanga umugenzi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nishimiye Imana.
atakirimwo ubututsa atakirimwo n'ubutwa atakirimwo umurundi mugabo ni wakirimwo kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere.